Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Niwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa Mungu itariki indwi y'ukwezi kwa icumi umwaka w'2018. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Shiki uyu munsi ndiko ndavuga hari ubutumire bumwe bw'umuntu umwe asarukira ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi. Muntu ni n'amashirahamwe y'abakenyezi ari muri buno Burundi turagaragaza kubaza abajejwe gutumira ko tabateye ubwoba bwabo.
Uyo ni Jeanne Mvayo Guhora umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi avuga ko adashimishwa n'ukuntu abafasoni bazosirukirwa mu biganiro byimirije bizohuza abarundi n'uko kwezi. Inkuru hamwe n'ikiganiro twagiranye n'abarundi babiri barunga amashirahamwe ategeka inyigo za politike turazigaruka ku mukanya kari imbere. Mashirahamwe y'urwaruka aranegura ikumirwa ry'urwaruka mu biganiro byo gutorera umuti ku kibazo bihanze Burundi bishobora kuba ibyanyuma bizobera mu gihugu cya Tanzania kuva ku igenekezo rya 19 gushika kuwa 25 ukwezi ku 10 mu 2018. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Remo Nzimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Inkuru ziva mu mashyirahamwe ahurikiye mu rwaruka zemeza ko atabutumire na bumwe ayo mashyirahamwe yaronse buvuye ku mufasha w'umuhuza w'abarundi kugira iyo mugwi userukirwa mu biganiro byo gutorera umuta matata ari mu gihugu cy'u Burundi bigiye kubera mu gihugu cya Tanzania. Eric Nsengimana arongoye Ajape Burundi ishyirahamwe maranira amajambere rwaruka rwo muri Afurika avuga ko bigoye kubizoshikwa ko muri izo biganiro bizoshirwa mu ngiro mu gihe urwaruka rukumiwe kuko byabonetse ku rwaruka rwakoreshejwe mu matati yabonetse mu gihugu cy'u Burundi.
Mu gihe bakorana bakavugana urwaruka rutarimwo kandi munzi ko ariko guhishe muri kino gihugu cy'u Burundi cyo gihe murumva ko ibipfamwo cyane bishobora kugorana kugira ngo bije mu ngiro kuko ni hamwe uca usanga tuguma mu ruhererekane rw'amakonfli mu Burundi kandi twese twifuza ko amakonfli yohagarara. Dufatiye nko ku byabaye mu Burundi urwaruka niko rwakoresheje cyane n'ingorane zashikiye cyane urwaruka nibabone cyane mu banyepolitike mu kurondera inyishu bibagiye abakoreshejwe ngo babashyire inyuma bace bibaza ngo byose byarangiye.
Uyu ari mu baharanira agateka n'iterambere ry'urwaruka yemeze ko urwaruka ari intangere mu guteza imbere igihugu aricyo gituma asaba ko abatunganya ibiganiro botumira uwo mugwi w'abarundi
boha agaciro urwaruka bakamenya ko dushoboye kandi dufite icyo dushobora guterera leta ikareka kwirengagiza ikafata nk'ama ivyumviro vy'urwaruka hanyuma n'umuhuza akamenya ko uruhara rw'urwaruka ari intangere mu iterambere ndetse no muri politike y'igihugu. Ibiganiro bofata umuzi w'ingorane n'abakoreshwa cyane kuko aba muri kahise ku Burundi hamye hakoreshwa urwaruka cyane mu bijanye n'ukonona igihugu ndetse no mu kucubaka naho nyene bakoresha urwaruka.
Uwundi mugwi w'abarundi uvuga ko udashimishwa n'ingene umufasha w'umuhuza yatumiye abazo kwitaba ibiganiro bigira gatanu mu gihugu cya Tanzania na bakenyezi. Jeanne Fayogora umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi nashimye ingene bazoserukirwa afatiye ku butumire baronse.
Shiki uyu munsi ndiko ndavuga hari ubutumire bumwe bw'umuntu umwe asarukira ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi. Muntu ni n'amashirahamwe y'abakenyezi ari muri buno Burundi turagaragaza kubaza abajejwe gutumira ko tabateye ubwoba bwabo kuko ikintu cyose bazokora umukenyezi atarimwo twamaze ko turabivuga kandi tuzi ko ari ingingo ziraba igihugu natwe tukaba dutegereza guterera mu iterambere ry'igihugu nk'abakenyezi kandi tuzi ko bashoboye tubona ko ari ingorane. Shiki ubu dufata ko atabatumiwe Kenyezi kuko mukenyezi umwe ntiyosarukira akenzi 52% by'abakenyezi bari mu Burundi.
Uyu ari mu ndongozi z'abakenyezi mu Burundi yemeza ko hamwe batoserukirwa bikwiye muri izo biganiro agahombo kuba kanini ku iterambere na kazoza k'abakenyezi.
None izo ngingo tutaba tugiye gufatwa tutarimo abakenyezi kandi tukaba dufite natwe ko dushyira imbere nk'abakenyezi mu iterambere ryacu ubwacu n'igihugu muri rusange ntimwumva yuko tutaba dusigaye inyuma tuhava bidutera ingorane mu byo twategekanije gukora no muri kazoza k'abakenyezi n'urwaruka cyane n'igihugu. Dusaba ko dutumirwa kugira natwe dushyikirize ibyiyumviro byacu kuko twariteguye twamaze kugira amanama menshi turamaze gutegura ibintu bitari bike byofasha rya Fedorute yateguwe byanatwe twarateguye iyindi nk'abakenyezi turafite natwe ibyo twateguye turabiryamanye buduhamagara turonka natwe ibyo dushyikiriza kandi byofasha ikintu gikomeye rwose muri kino gihugu.
ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi yemeza ko rimaze guhabwa ijambo mu biganiro bibera mu gihugu hamwe n'imibonano yakoreshejwe n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni ku Burundi Michel Kafando rigatangazwa n'ingene akarere ko gashaka gukumira abakenyezi. Ivyigwa vyakozwe vyerekana ko abakenyezi bangana n'ibice 52% kwijana mu gihugu rwarukanago urungana n'ibice birenga 65% kwijana mu gihugu cy'u Burundi. Ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika.
Urakoze Remo, tukivuga kandi kuri ivyo biganiro vyimirije mu kwezi kw'icenda umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mihingo itandukanye kw'isi yo kw'isi. Burundi Solidarity International Libera ntibashira kandi yandikiye umukuru wa komisiyo y'ishyirahamwe ya Afrika Musa Faki Mahamat asaba kubiganiro vyimirije bizohuza abarundi vyoba ibiganiro bihuza bose kandi birongowe n'umuhuza ataho yegamye. Uyu munsi rero muri aka kanya turi kumwe n'umushyirahamwe Libera ntibashira kandi muri neza Libera murakomeye
namahoro
namahoro kandi mujye mujamake cyane gose muri ko muvuga ko muhuza Benjamin Mukapa afite uruhande yegamye
neza cyane gose n'ikivyerekana nuko ibiganiro bimaze imyaka irenga ibiri akaba atacyo barashika ko ariko ingorane mu Burundi zikiriho.
Ayo ntiyo bari amakosa yabahura muri ibyo biganiro abarundi bonyine
kuko umufasha tutakugira imvugo zikwiye nkuko nakuje mandere yabigize uno munsi tuvuga yuko ariko arafasha bananiwe kuko uruhara rumwe nibwo rwatsinze nshaka kuvuga murabona ibyirizo bashingiro ryaratowe ejo bundi barashiraho urya mugwi wa seni ujerwa amatora
ariko ntaguciyemo professeur Libera ariko baravuga ko na Mandela na nyakwigendera Perezida Mandela atari yorohewe igihe ariko yumvikanisha abarundi
mugabo yarafite ingufu nyinshi muri bwa yuko afashe n'ingingo yo gufata ibihano arabambarwa n'uno munsi kugira ubutegetsi buriho bushobore kuyaga n'abandi kugira umuti urama uboneke nuko abafasha bohinduka abo bashasha bakaza bafite ingufu zikwiye.
Musa kandi n'abatavuga ko abarundi bashobora kumvikana igihe bazosubira guhurira Yarusha cyanki muri Tanzania mu biganiro by'inshuro ya gatanu musara bavuga ko atakintu kisankizovamo
ndakintu kizovamo n'ikivyerekana nuko umuntu yatwarumvise yuko bari batumiye abantu uno munsi bahinduye amatariki ivyo byose byerekana yuko abari ko arafasha begamiye ku ruhara rumwe n'ugusamaza abarundi n'ugusamaza nabo bitwa ngo bari muri opposition kugira amatora yegereze hanyuma abe nkuko ibyirizwa shingiro ryatowe nshaka kuvuga yuko atakintu kizohinduka muri amatora yitwa 2020 kuko turazi neza yuko imbonera kure azariho zoba ziri amaradiyo yasambuwe nazo barugurwa n'ibindi n'ibindi
mu majambo make cyane rwose nk'umuntu utumwe mushyirahamwe Libera ntibashira kandi ikintu kubwanisha korwa kugira ngo ivyo biganiro bigire icyo bivuyemo neke
icyamere nuko uboneka wumvikanisha mushashi kandi afite ingufu nyinshi ashigikiwe n'amakungu no kuvuga inyo African Nations Unies n'ibihugu byo muri kajya karere ka kuseruko icakabiri ni guhindura igihugu liberamo kugira abarundi bose barifuza guterera no kuvuga abari ku butegetsi Burundi n'imigambwe ivuga rumwe na leta abari muri opposition abakenyezi ugwaruka impunzi abasoda n'abasivil na diaspora ibiganiro bidakomeye
turi kumwe kandi n'umufasoni Pamela Mubeza aherutse gushinga urunani rw'amashyirahamwe y'abarundi ahanira neza hamwe n'agateka k'abarundi bwiriwe neza mufasoni Pamela Mubeza
mwiriwe neza
murakomeye
ego tumeze neza namwe nibaza gukora amahoro
n'amahoro ku kibazo cy'umuhuza Libera ntibashaka kandi yashikirije mwebwe mu kivuga kwiki
jewe kwe ndaje ingorane zifitiye mu gihugu n'umwanya bimaze gutwara n'abantu bamaze kuhasiga ubuzima n'ingene abarundi baguma bahohoterwa n'ingene agateka kazi na muntu katubahirizwa kandi bikaguma bibandanya ni ukuvuga ko umenga yuko abajejwe gutorera amatati icyo kibazo baguma babigira bongereza umwanya wazo je nibaza yuko hari hageze yuko abantu bicarana hamba bigahera bakavugana bagatora inyishu ico kibazo kigahagarara kuko urabona abarundi baramerewe nabi ari imyaka iza abantu bapfa ari impunzi ukuntu zingana abantu bafunze ukuntu bangana n'abantu bari kubarahohoterwa ukuntu bangana nibaza yuko ijyo kuvuga yuko umuhuza yo hinduka canke hagatugundi muntu menga ni ibintu byo hava bituma ikirego kiguma cyongerekana cyo gutuma abantu baguma babandanya bari mu magumi bamerewe nabi
kubganye umuhuza arafite uruhande igamye
sino vangu rafisi uruhande yegamiye ntaco ndiko ndabona no bivugira no bishingira ko ahubwo je murakwe twedufisi ikibazo twebwe tudijwe nawe matati twega barundi nitwe dufisingora nitwe tudashaka kwicara hamwe udukitorera inyishu no kuvuga ku ruhande rwa leta no ku ruhande rw'abari mu muri opposition no ku ruhande rw'abaharanira gatya kazi na muntu dufisi ikibazo nitwe tutegereza gutora iyo nyishu nituze turafata ikibazo cy'igihugu ngo tugishire ku tukishira ku bandi bantu nk'uko umenga nibo bari kubatera ingorane ingorane iri muri twebwe
mwebwe murasa kizera ko abarundi bashobora gufundika amasezerano cyangwa ingingo zizotuma urundi bwogorora
birashoboka gose mu gihe umwe wese akore cyajejwe no kuvuga mu gihe uri mu gisirikare akore biriya bigisirikare uri mu gatya kazi na muntu akaraba ibimuravye mu gatya kazi na muntu uri muri politike akaraba ibya politike hama umwe wese biravye n'igikorwa jejwe dushire hamwe dutore inyishu n'ukuri duhagarika ibi bintu abarundi bararushe barundi baramerewe nabi igikukiramerewe nabi mu makungu twigira izina kuko amaguma ari mu Burundi nitwebwe abarundi si umuntu wo hanze ariko arayatera nitwebwe abarundi nitwe tutegereza gutora inyishu kandi inyishu izova muri twebwe
mu itangazo mwasohoye Musa n'abavuga ko amashyirahamwe atari make hari amashyirahamwe menshi cyane rwose mu Burundi adaharanira inyungu za politike ariko usanga afite ivyumviro bitandukanye adashyira hamwe umunsi n'umwe muravuga ko amashyirahamwe atari make yataye umurongo murashaka kudusigurira mukaduha insiguro itomoye cyane
yego cyane nije ndiko ndababwira nyine nuko uzubona mu Burundi nk'amashyirahamwe ajya agateka akazi na muntu ukumva ariko avugira ubutegetsi muri opposition amashyirahamwe ajya agateka akazi na muntu simvuga none abashyirahamwe n'abantu kuko amashyirahamwe yoyo aguma kure bya ategeza gukora mugabo abo bantu bitwa kubaserukira amashyirahamwe ukumva binjiye mu nzego za politiki nta siguro n'imwe bifise ivyo nivyo bituma abantu batakaranga mutima bati intumbero bari bafise bigatuma n'inyishu zidatungwa kuko ibintu bishimira bimvamo amadidane ntabakimenya ngo yajejwe kingu yajejwe kiriya ishyirahamwe rero rije kugira ngo rituri iyo nyishu erege kintu cyose
mu majambo make mu fasoni Pamela Mubeza hoko wiki
kugira ngo hatarege inyishu mu Burundi
kugira ngo amashyirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu haranire inyungu z'abanyagihugu koko
nukuraba yuko jewe ndi mwishyirahamwe ntegereje gukora icyo nishinze ubundi ari muri ndi shyirahamwe akora icyo yishinze mwese no gukora icyo yishinze nituraba abantu sinzi ko baba barondera nk'ibibanza cyangwa barondera kuca mu nzego mugabo umwe wese akora icyo uwo agateye akazi na muntu nta ruhande kagira sinshobora kubona ngo umuntu yahohotewe ngo nce manza kubaza ngo ari mu ruhande rwe kugira ngo nemeze ko yahohotewe sinshobora kuvuga ngo kanaka yagize ikibazo yishwe cyangwa yarashwe ngo kuko ari naka yabikoze niyo bikibaye violation des droits niyo bikibaye guhohoterwa
Pamela Mubeza murakoze cyane rwose mushyirahamwe Libera ntibashyira kandi namwe ndabashimiye kuba mwitavye radio Ijwi rya Amerika mugire mugoroba mwiza mwese. Tubibutse inshuti mwese ko mukomeza abandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no kuw'Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima. Thank you.
bakunzi biganiyo vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cha kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka ku biganiro bihuza abarundi yarusha muri Tanzania icyicaro cha gatanu abatumire ni babandi nyene batatu hano ku meza yo kwa Nyaburunga hari honorable Pierre Celestin Kumana numushinga mateka yatowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable mwaramutse
Mwaramutse neza ndaramutsikije n'abari ko baratwumviriza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Murakoze nawe. Turi kumwe kandi na honorable Jean de Dieu Mutabazi nabarongoye umugambwe w'intade bukigwa Radebu. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse ndaramukije nabo turi kumwe hamwe n'abari ko baratwumviriza bose.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Turi kumwe kandi na Abel Gashatsi numukuru w'umugambwe w'abadasigana Iprona mushinga ntahe Gashatsi nakuramukije
mahoro neza
kaze kwa Nyaburunga
murakoze
Icyo cyo mu 2005 cyari gitomoye. Nukuvuga ko aho yagiye aritoza hose. Mugabo ubu bavuga bati utegerezwa kwitoza gutogwa aho wiyandikishije. Nukuvuga havuka kandi ugatogwa nabo nyene mu bice 40% mu gihe uwundi munyagihugu ari mu mugambwe ubwo bamuhaye gutogwa mu gihugu cyose. Urabona rero uko kwivuguruzaho kuri hari ibyo bita manda imperative bibujijwe nibwirizwa shingiro y'igihugu cyacu no kuvuga mu kirundi gutoregwa ahantu umuntu atoregwa ahantu atoregwa
karere
atoregwa igihugu cyose akaba umushinga mateka w'igihugu w'abanyagihugu bose agaserukira abanyagihugu bose none umaze gucamwa abantu kubiri muti bamwe nibatogwe hariya gusa ahubwo natangaye na n'uyu muvukanye Gashatsi avuze ati jewe nta bandi banza tarabanyembuye aha bari ko barakumviriza ku radio Gashatsi igihugu cyose bari ko barakumva
je baranze
ubwo wigenga urwigenga nk'ubu je Celestin ngaza konzwe n'abantu bo muri Bujumbura ari hare gusa
none
mu kirundo baranze
none uri umunyamugambwe
none reka ndakubaza ikibazo
kandi kirizo wigenga
no mu kintu niho rero ngira nshike icyo kintu gituma abantu batinya ku muntu yitoza ahashaka hose ni giki hanyuma umugambwe rero uratandukanye n'umuntu nivyo mugaba abantu bari mu migambwe n'abatari mu migambwe ntibatandukanye aha rero niho hari ingorane yo kugira
icyo umugambo gize nabantu
icyo bita nagira ndakivuge mu gifaransa mugaba reka ngerageze kuvuga ubwa mu kirundi gutahura no gutandukanya ibintu umugambwe urimo abantu umugambwe si ikintu kiri ngaho cyubatse cikizu ki nabantu hanyuma bigenga nabo nabantu tugiye mu mategeko y'igihugu cy'u Burundi ibyizo shingiye singi ryo ntimwaritoye mwarigishije kuri tora yego cyane gishije yaratowe kandi turaribaye ngo kugurira tugenga na twembe ico turacemera gose mugabo n'ikibuza
ko
tumenge ikibuza ko tunenge turimo tutuvuga
ati nivyo bavunde n'uko banganye burengana
n'ibinenge birimo turabivuga iryo bwirizo shingiro nyine mu ndangire mu mategeko yose y'igihugu ahantu umunyagihugu ategekwa kujya mu mugambwe ntanahamwe kujya mu mugambwe no gushaka so kuvuga ko hariho ugenda yishikana ati jewe nshirira mu utu ni kwa kundi
ariko nabe bagiye bangana mugabo hakaba hari ise mu bamaze gutera bamwe
iryo semo bararisuzuma bararisuzuma nk'ubu naho twafata uwarimye nk'ubu warungitse umuntu akukurimira akari magakangariza ko ugwira agasigaza hariya ukabibona wo cyuvuga ngo mubandanye utabaje gukosora aho hanze utabikosoye wo hava usanga ari ngorane icyo norangiriza ko nukuri abantu dutera intambwe yo gutahurana nta uri ngaha ngo abimperekeza mu gihugu ciwe
urakoze ngiye muri Iprona hari hagaseke muramaze kuba mufite ubutumire bw'umuhuza mugira mwitabe Arusha hayagaseke muri Iprona muza mufite mugira muti twibwe tuzoterera iki kugira ngo ibiganze bishike ku ntego
banze ndindire ahe byavuze ngo mfite icyo nshaka kuvuga ko kombere imbere yo kunshikira kuri aho gaseke nagira ngire cyo mvuze ku kibazo cy'impunzi cyagumye kivuga na bagenzaje anace mu makambi y'impunzi cyane cyane ya madeplace y'aba deplace baransabye uko twofasha kugira ngo abana bakiye bahunze bohunguka muri cyo gihe rero aho ntahuriza na bagenzaje ubwa mbere umuntu ahonga arafite cyaba yahunze kibigihuha kira izari kubira mu 2015 amaze kurengana imbe bagashika hariya abashitse mu kindi gihugu kandi ibimaje no ishusho yavanya mu gihugu imugumamwo gushika habonetseho umuntu amuhumuriza akamubwira ko ibintu byahindutse
ubuno navaye
uwo muntu rero urumva niho mvuga nti birakenewe ko twebwe abanyapolitike birakenewe ko leta y'u Burundi birakenewe ko umuntu wari wese akunda igihugu yohimiriza binakenewe tukaja kubaraba iyo bari tukabahumuriza bagatahuka nako kwiyumvira ngo bazoca barota ngo kwamahoro n'umutekano yabonetse n'izivugo zacu z'abanyapolitiki ngo ngango none twavaye arusha ngo bazoca bumva ko ibintu baca batahuka birakenewe ko abantu bahumuriza
ariko uvuze gukimenya ntiyizeye ko bashobora gutahuka kubera amahoro yabonetse
amahoro yarabonetse mugabo abo bantu birakenewe ko umuntu abahumuriza ngene bakigwa aho bashikira
none yarushe muvugana ngene muzoja kuba
ivyo bintu twa bivugana koko ikibazo cy'impunzi ikibazo gikomeye cyane ico kico co vugwaga
tugaruke kuri ico kibazo cha standing mwe mwabamugira muti ko muguzi uriho ntakamara
gene aza ko ico kivyanya na bwa bwigenge bw'igihugu umuhuza hajya rafite ivyo ahagararako nibindi nawe nyene bimurengeye koko nibaza ko umugwiseni wagiye ho hisonzwe ibyinzwa shingiro nawo numvise bagenzi bacu ba honorable celeste hariya babivuga ngo nishi muri cyane barimo namuri tona turimo sinzi mutabazi nawe nyine baza harimo yabatari mwara yarimo
hari
udise cyane ni bazayo ko ariwe umugwiseni erega abanyapolitike abantu turagoye turagoye urahakana ikintu kandi urana guhakana ikintu urimo
abagenzi barimo
nibyo rero abagenzi barimo
urakoze honorable jean de mutabazi agaseke karadebo mu misogo na mikeye dusoze ikiganiro
yego murabona nitwa nitwitaba ibyo biganiro twizeye uko bizoba ari byanyuma hanze mugabo bizobandanya inyuma y'amatora mu bikazoba neza mu Burundi nyuma y'amatora yo mu 2020 kandi twizeye ko azogenda neza nk'ayabaye mu 2005 twebwe tuzoshigikira umuhuza mugabo tumubwire ntitutegezwa kumuruhisha tumubwire ko ategerezwa kudutunganiza nyine agahagarara kabushinga nahe agaheza agafasha ico bita gukonkriwa ati aya ati kubiri turasozereye
mugabo
ati mugabo ibibazo byama muduheza mu biganirire iwanyu igihugu cy'u Burundi kizokwama n'ibibazo bizokwamaho muriho mwakinze imigabo kugira ngo muzoze muratunganiriza abarundi muzoze muraganira ica kabiri ntiyagira umuntu azovuga ngo jewe ibyo mvuga ngo atari ibyo ngo sinemera ibyo rero tukabisaba umugambo uri ku butegetsi tukabisaba natwebwe tutavuga rumwe na leta hanyuma rero abari abasanzwe bari muri leta
ubikora bivuga gutyo gumu
abasanzwe bari muri leta bose nabo nyine twosaba yuko niho mvuga ko twokorosha nkagira imana kuri iyi meza tukaba tuzi abo itwo twovuga abari muri guverinema abari muri leta bari ngaha ntuzeye iprona ntirimwe na
ifite
ntirimwe bakazokorosha hanyuma rero ikintu
ariko kiri ngaho nyene bya biri mwahuriza ko muri migambi irenga 200 mukayanza hamwe vyoba ngombwa ko mubiheba vyose mugatangura bishaca muri gitegure
ntuze ndakiza ko
muravyitegure ko dutarubazera n'uko mubibika
ico twe twovuga yuko ni ari kintu bita honnêteté kubimvuga kuri birafasha kubimvuga kuri birafasha ni ukuvuga rero ko muri twe tutavuga rumwe ntituvuga rumwe na leta siyo turi ntirimo n'amashinga amateka twoba honnête twoba honnête
muvugisha ukuri
tukavugisha ukuri ni ubwo rupapuro rw'inzira ni rwaza tukarubona ntiyagire umuntu azovuga ati jewe rero ubu ngiye hamwe naba bandi ibyindani ibyindani ndahebye kandi dusanzwe nkuko turi ngaha kuri imeza
aho witaba bandi none ni bandi ati ngiye hamwe naba bandi nabo hanze
nabantu bate numba nabantu ikintu cyose bavuga ko ari kibi urabona nk'ubu urabona nk'uko uko twe tugira politike ngaha hariho abantu benshi bavuga ati twibwe n'ubu tukora politike ni tuvuga rumwe na leta mugabo agaca nayimiriza abantu guhunguka kandi nawe ari ngaha hagati mu gihugu yemwe nabahimirize nk'umujewe nusaba nk'uyu mushinga mateka twicaranye ngaha ko yorivuga karishikiriza akabwira bari narati ni muhunguka ituma rero muguhera heza nusaba rero yuko twese twoshira imbere intelligence no kuvuga twoshira imbere inyungu z'abarundi ni
kurakoze agaseke kamize rero abarundi dusozera ikiganiro
ego murakoze murakoze ariko hariho utuntu umuntu yoca
ushongore kuko ikiganiro cyarangiye
ego cyarangiye ndavyumva aransabye ngo mpungure impunzi cyari giye kugwa cha leta mutabaza ariko nagira rero ndagubwire yuko ibintu bigafise ngene bigenda ni mugende yarusha mushitseyo muganire muganire ku byatumye bahunga mwiyumvira ikintu mwogira n'ingingo mwoshikako zimwe barundi bose niho nari nahereye kandi niho ndangirije zimwe barundi bose boca bagira batashi n'uburi hehe agacavuga ati jewe ndahagurutse ndatashi nababwiye yuko umutekano wa mbere umuntu awumva mu mutima ugira hari umuntu abwira uwundi ngo hunga kandi ntawe nabwiye ngo ahunge ni nkuko no kubwira abantu ngo hunguka ndashobora kubivuga nti bavyakire
nanjye ni mu Burundi
ndashobora kubivuga nti bavyakire kuko umwe wese arafite ingene yahunze
agaseke agakawa
hanyuma rero akeneye kumva kwico yahunze cyaheze agacagaruka biroroshye birikora no kwikora washaka rero ikindi mnovuga oya iyi fe de route canke urupapuro rw'inzira baruvuze ko byinshi navuze ko hashobora kuba harakangarijwe ko hari ibyo bavuga mu buryo budatomoye budatomoye atari uko ari bibi banyumve neza mugabo badatobora nk'ubuvuze uti ni nk'akarorero ngo amatora ngo azoba mu mahoro n'umutekano okay icyo nico bita mu gifaransa le principe mugabo operationalisation nayo uca wibaza uti mbega amahoro n'umutekano ni iki kugira abe mu mahoro no mutekano habuze
iki
bizogenda gute oya nuko kwereka yuko iyo bavuze ngo twabeshe hari ibintu tuba dukeneye guha gutanga ko umuco hama hari ikindi nagira ndangiritse ko ibintu bita ubwigenge bw'igihugu ubwigenge bw'igihugu hari abantu bagifata ukutariko ubwigenge bw'igihugu n'imigenderanire y'igihugu n'ibindi bihugu ibyo ari ibintu bitandukanye igihugu kirashobora kuba cigenga mugabo gifitaniye imigenderanire n'ibindi bihugu
uyo mwiteguriye mwebwe kumviriza bose no gushiraho intashyitsi
niko twamye kandi iyo ningeso nziza niyo idaranga n'umunye politique niko twamye gusa hagiye iyo wubatse urabona
urakoze ndagushimire honorable Pierre Celestin Ndikumana nibutsa yuko muri kino kiganiro waserukiye urunani rw'abigenga amizere y'abarundi ukaburi n'umushinga amateka
murakoze cyane mwakoze kuntumira
murakoze umushinga ntaye gashatsi Abel umukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona ndagushimire kuba witavye kino kiganiro
ndabashimiye nanje ko namwe adutumiye
urakoze ndagushimire nawe honorable Jean de Dieu Mutabazi kuba witavye kino kiganiro
ndagukengurika ko mwantumiye nkakengurukiye n'abagenzi banje twaganire twuduzanya tukaba dukengurukiye n'abari ko baratwumviriza
ntimuranige mu banki no mu byanyu na butaha
kwa Nyaburunga
cyari kila meshejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Jati mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika iganiye twateguriye mu gakanya bigaruka ngaha turashimiye engineer Justin yadufashe mu hanga bw'ivyuma hamwe na Inosa Kimenyi yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye tubibutse kandi inshuti mwese kuri radio Ijwi rya Amerika isamira ni radio Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muri iki gihe twumvikana ku mirongo migufi ya short waves aho rero ku metero 531 no ku metero 41 turabashimiye inshuti mwese mwadutiza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.